mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo Abarundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona.
Ikiberewe ni uko indwara yaratwinjiranye, maze kutwinjirana no kugerageza cokorwa aho hakujya abo baturungikira bakaturungikira abantu baba bamaze gupima.
Dr Antoine Sindayigaya ushinzwe gukurikirana abahunguka muri Minisiteri y'Ubuzima. Amafaranga asabwa Abarundi kimwe n'Abanyatanzania bakora ubucuruzi banyuze ku mupaka wa Mugina bipimisha virusi ya corona ari mu bibatera kunyura inzira z'amagendo.
Nimba hari abantu bafite intumbero yo kuza guca mu kinywazi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo hamwe bofatwa, ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye.
Mbura Matari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirajana kuri uyu wa gatatu biteganyijwe ko Perezida Joe Biden ageza ijambo ku gihugu akigaragariza uko ibintu byifashe mu gihugu cya Afghanistan nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi abatalibani babufashe. Ni bantu ki? Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe Venise. Ashraf Ghani yahora ari perezida wa Afghanistan ari muri Emira z'Abarabu zunze ubumwe inyuma yaho ahungiye igihugu mu ntango ziyindwi igihe abatalibani bigarurira ubutegetsi. Umushikiranganji wa Emira z'Abarabu zunze ubumwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe cakiriye perezida Ashraf Ghani hamwe n'umuryango wiwe. Tani yahunze Afghanistan ku munsi w'Imana imbere y'uko abatalibani bashika i Kabul atantambamye barinze guhura nazo. Ubutumwa yashize kuri Facebook yavuze ko abatalibani batahukanye intsinzi kandi ko yahunze Afghanistan kugira akinge kw'amaraso aseseka. Gushika ejo ku munsi wa gatatu byanurwanurwa ko Ashraf Ghani yoba yahungiye muri Omani, Tajikistani canke Uzbekistani. Tukivuga kuri Afghanistani nyene, perezida wa Irani Ibrahim Raisi ejo ku munsi wa gatatu yabwiye bagenzi we b'Uburusiya n'Ubushinwa ko igihugu ciwe citeguye kuzokorana n'ivyo bihugu bibiri mu kugarukana amahoro n'ituze muri Afghanistani. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone, perezida Raisi yabwiye perezida Xi Jinping w'Ubushinwa hamwe na Vladimir Putin w'Uburusiya ko Irani yiteguye gufasha Afghanistan mu iterambere ry'abanyagihugu no kuba mu mahoro arama. Ni mu gihe Irani ata migenderanire myiza yigeze igirana n'ubutegetsi bw'abatalibani mu myaka itanu bwamaze butarakurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashitse mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha kugwanya iyi ntagondwa zikora iterabwoba zafashe ibirindiro mu mashamba cimeza yo muri iyo ntara. Aya makuru ava mu ruhande rwa Amerika no ku ruhande rwa Kongo yatangajwe ejo ku munsi wa gatatu. Ibiro bya perezida Felix Tshisekedi byavuze ku munsi w'Imana ko Kongo yemeye irungikwa ry'abasirikare b'Abanyamerika gufasha abasirikare b'igihugu kugwanya abarwanyi b'umuhari ADF. Igitigiri cy'abo basirikare b'Abanyamerika ntikiramenyeshwa, ariko amasanamu yaberekanye igihe babonana na perezida Tshisekedi n'intumwa zari zirongowe na ambasaderi wa Amerika i Kinshasa Mike Hammer yerekanye abarenga cumi. Ibiro bya perezida wa RDC byavuze mu mpera z'indwi iheze ko igikorwa cy'abo basirikare kizomara indwi zitari nke zitatomowe kandi ko kizoba gitumbereye abarwanyi ba ADF umuhari ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
tukiri muri Afrika abategetsi muri Guinea batangaje ku munsi wa gatatu ko abantu 58 bashizwe mu kibanza cyabonyene mu nzu yabo inyuma yaho bagaragajwe ko bakoranye ko n'umwigeme w'imyaka 18 yanduye umugera wa Ebola umwigeme w'umunya Guinea yamenyekanye muri Cote d'Ivoire mu mpera z'indwi iheze yabaye wa mbere amenyekanye ko yanduye uwo mugera muri Cote d'Ivoire kuva mu 1994 uwo muntu wa mbere yamenyekanye muri Cote d'Ivoire haheze hafi amezi abiri ikigo cyawo nikijejwe amagara y'abantu gitangaje ko Ebola yarangiye muri Guinea aho mu mwaka uheze wahitanye abantu 12 igihe Ebola yatera kuva mu mwaka wa 2013 gushika 2016 yahitanye abantu 111,300 mu karere ka Afrika y'uburengero harimo abantu 2,300 wahitanye muri Guinea honyene tukiri muri Afrika abantu bakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barisha abantu 47 barimo abasivile 30 mu gitero bakoze ku modokari zari mu rukurikirane n'ibarabara mu buraruko bwa Burkina Faso nkuko byashyikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu umushyikiranganje wo kumenyesha makuru yavuze ko icyo gitero cyahitanye kandi abasirikare 14 cyabereye ku birometero 15 uva mu gisagara cya Gorgaji kiri ku rubibe na Mali na Niger.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku 12.12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu ve wa akadomo com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni ve wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiye mu Barundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona byatangajwe kuri uyu wa gatatu abarundi 463 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse Nairobi elojibirika neza
abakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana baciye ku mpaka wa Gatumbaka bimvira Burundi buhana na Kongo mu burengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu ya Majepfo nkuko abari bahari babwirije urya Amerika baje baturutse mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'umanuko baciye bajyanwa mu ikambi y'agateganyo iri muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero habazomara iminsi itatu Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivyo bahunguka batekererwa
tubatekereye inzamuzi zo bamaze amezi atatu bafungura ruhande yivyo turaheza tukabatekerera n'udufaranga murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 35 atari mu muryango abakeneye utuntu twishi kuko muvyo tubatekerera nta rushinge rurimo kandi urushinge rurakenerwa mu muryango nta gikwashu nta mbugica ntaki utwo twose baraheza bagasha ikora kutwo dufaranga mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko iyo ca bafasha no gutunganya ibijanye n'ivyigo by'abana muvyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe n'urupapuro rwerekana ko ari umurundi ahungutse urwo rupapuro rweza rukabafasha rwose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho babakeneye ubufasha hose
muganga Antoine Sindayigaya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasavye ibihugu birumwika Barundi mu gihugu cabo kubanza kubapima umugera wa COVID-19 aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga aho impunzi ziva muri Kongo zishikira
ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugerageza cokorwa aho hakujya abo baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze kupima kugira natwe twese ngaha twenge tubapime yocuba nka control kugira tubarundike mu banyagihugu
Bimenyimana twari gisata cy'igihugu kigeje ko gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Congo benshi basanganwa umugera wa corona
uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Congo turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus nivyo igihugu cy'u Burundi cyariteguye kubavura ku buntu mugo murumva ko iyo babicunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira bakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora cyo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu bo ironke mu kindi gihugu ikavura abarundi
abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunze aba mu ntara y'Ubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro uko niko yabwiye amenyesha makuru ayigara mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga
cyo niyumva neza prema kuko ngireho narimbayeho narimbayeho nawe Kongo prema se nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibone ahanumva umunezero rwose urenze yuko nasice hano mu gihugu cy'amacano y'ubu
umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Kongo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi baguma bisubiriza guhungira muri ico gihugu
umuntu urashobora kumubona ati wewe warahungutse mu kwezi guheze ukazibona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari n'akarorero canke yitwa Manirakiza Ipode n'akarorero akazoca hungu kubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wowe ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira icyo tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuzamakungu nta kundi turamwaci mugabo turabona ko habayemo ubandi busuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizizohera muri Kongo ntizizigera zihe
kundi kundi we Burundi burakira avuga igihugu bankungiye mu bihugu bibanye n'akarere kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya bazana indege bagaca ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi kwa kabiri haza bavuye muri Tanzania bagaca ahitwa Gitare muri komine Mabanda intara ya Makamba mu manuko ari kambi y'agateganyo mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Kongo bagaca ku mpaka ya Gatumba hamwe na Gasenyi Nemba ku minsi ya kane hazubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjira i Nyabitare muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi inyifata kibanza impunzi z'abarundi zigiye mu bihugu by'akarere ubu ni 172 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 169 nk'uko ibitegerejwe hase byo mu mpera z'ukwezi kwindwi guheza bivyerekana neto bimenye imana rero gutahukana impunzi yavuga ko leta ya Burundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia eroje urika neza ijwi rya Amerika
abarundi kimwe n'abanya Tanzania bakora ubucuruzi banyuze ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona bamwe muri abo bacuruzi bahitamo gukoresha inzira za magendu inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haze iminsi ikibonekeza nuko uruje n'uruza kabanuse cyane ugenaje nuko vyahoze ikiza cya COVID-19 kitaratera reka n'ingingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cya COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira ibidandazwa byabo mu gihugu cya Tanzania abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo bigatuma akazi barangura gacumbagira
no kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nkuko cyabayitegeko ingorane zihari nuko nk'abatanzania binjiye mu Burundi bari ha madorari 30 tukashobonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu bakaca baka amafaranga ndengarugero 1,300 by'ishirinzi bisunze bavuga yuko nabonye n'abatanzania binjiye mu Burundi ko bari ha amahera menshi dorari 30 sinari kunshobora kwinjira ku buntu
Ibyo gabanuka by'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutangira itigiri kuko biza birahindagurika inkurikizi rero zaratangwe kwibonekeza aho bamwe batangwe guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'icyo gipimo yo kugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora
ingaruka irabaho kuko amahera y'ama Tanzania ari hejuru ugacushira ko azura tanga nkayo ya covid ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura nta kanyugo bukironka twoza bayuko ayo mafaranga boya kuraho umuntu agasha nkuko yabararengana kare hamakara yuko iyo ruka kanyungu agiye kurangura kuko nk'ubu umuntu usanga akora aho mba ntacaronka nico gituma benshi imbere bahije no kujabuka
umuvugizi w'ubushikiranganje bamagara y'abantu no kwirindikiza roho nyanganda sida Jean Bosco gira kwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho
twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari icyo abantu batazi nuko twaharuriyemo ko nuba atowe icyo kiza bacaheza akaronga umuti ku buntu gupima rero gusa byo musanze mu ndabizi ko haba gupima hasanzwe hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactive ibyo byose bigugwa amahera boheza rero bakabitabura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane.
Kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri ayo mafaranga barihishwa ngira uko ishaka siko abibona amenyesha ko inkurikizi ziva kuri icyo kiza ziri mu bihugu vyinshi byo ku isi n'Uburundi budasigaye inyuma.
Niko bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe tugaye kuba rero zishobora kugurugwa urwo ruca n'uruza rugakunda murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kikihari usanga uruca n'uruza ruragera ku ntambwe ariko nicyo tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracari imbo nyinshi zijyanye n'icyo kiza.
Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'inyuma bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga ariko akaba ari uguhitishamwo.
Ivyo nibyo bica biboneka nyene babonye ati none tuze kuriha amahera muri obere kongere turiha amahera ya corona benshi bashe baronde tugira kuko inkwangire ukashanga nawo nibaba nibaciye bagira nki bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeyeyo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo bahe ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane nico gituma rero abantu benshi bashe babitinya bagaca ku mibari bari.
Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Guca mu kinyabi bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kurangurira ikigoma nkama n'abahanuye n'isi yose umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafite intumbero yo kuza guca mu kinywabi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bofatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye.
Ibyo biruko mu gihe icyo kiza kitaratera abayagihugu baho mu mabanda baje mukatacho binu n'abakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo muri karengane yarishyizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda ihana urubibi n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri Ruheshi mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri Nzero tariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cya COVID-19.
Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda urakoze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni i Kigali mu Rwanda rwaburanishije kuri uyu wa kane ubujurire bw'urubanza ubushinjacyaha buregamo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba ibyaha bya genocide. Abamwunganira baravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso bamushyikirije birimo n'ibigaragaza ko Karasira arwaye mu mutwe bagasaba kumurekura agakurikiranwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo busaba ko icyemezo kimufunga cyaguma uko kiri kuko hakiri impamvu zikomeye zituma akekaho ibyaha. Mu mukomeje kumva radio ijwi y'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Uganda, Ministeri y'ubuzima yemeje kuri uyu wa gatatu ko muri icyo gihugu hari kiza cy'indwara y'imbasa. Iyo ministeri ivuga ko ubwoko bw'iyo ndwara bwaturutse ku rukingo rwa virusi y'imbasa nyirizina. Yongeraho ko ukwaduka kw'imbasa gushobora kuba kwaratewe n'uko abantu batakomeje kwikingiza ku byari bisanzwe mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kimwe n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bihugu bihandi na Uganda nka Kenya na Sudani y'Amajyepfo. Icyo cyorezo cyari gisanzwe. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'America muri Uganda Ignatius Bahizi abanza kumusobanurira aho icyo cyorezo cy'imbasa cyabonetse bwa mbere.
Cyorezo cy'uburwayi bw'imbasa cyamenyekanye hano mu mujyi wa Kampala, kandi ministeri ishinzwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi Uganda Virus Research Institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi ya imbasa bumaze kwaduka, icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri Uganda ariko cyane cyane muri Kampala. Uko bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya Sudani.
Kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki?
Ntabwo hari hakorwa ibipimo kumenya abanduye. N'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakorewe ku bantu, ahubwo byakorewe mu bintu bisanzwe mu bidukikije, kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu. Nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yari yamenyekana, kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya niba naho kimaze kugera, kuko kimaze kugaragara muri Kampala. Ubushakashatsi buracyakorwa kugira ngo kimaze no kurenga kikagira mu gihugu cyose. Ubwo nyuma niho ministeri izaza kutubwira niba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo.
None ubwo bamaze kubibona gutyo, se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage? Hari icyo ministeri ishinzwe ubuzima yatangaza?
Ministeri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashya icyorezo, kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka, kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri Kenya hamwe na Sudani y'Epfo, kuko naho igihe icyo cyorezo kigeze kurangwayo. Akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu. Ariko ikigiye gukurikira kandi icyo ministeri yatangaje ni uko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi imyaka 5. Muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo kibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri 0 kugera ku myaka 5, bityo akaba agiye gutangiza gahunda yo gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa 9. Ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri Uganda bari barakinesheje ari uko kubera uburwayi bwa COVID-19, icyorezo cya COVID-19, basa nk'abibagiwe ubundi burwayi, bakibanda cyane guhashya COVID-19, ubwo n'ubundi burwayi bukaboneraho amahirwe yo kongera gusakara.
Uvuze uti ntabwo ari ubwa mbere kigaragara mu gihugu, ubundi hari hakozwe iki cyatumye gisa nkaho kigiye burundu?
Ukurikije raporo zitandukanye zaba iza ministeri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda n'umuryango ushinzwe amagara ku isi hose, Uganda nicyo gihugu cya mbere cyabanje guhasha icyorezo cy'imbasa muri Afurika. Kandi mu 2006 Uganda yatangaje ko icyo cyorezo cyari cyavuyemo burundu. Kandi nanone mu mwaka wa 2020, umwaka ushize, niho umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi wanatangaje icyorezo cy'imbasa cyashyize burundu, cyaranduwe burundu muri Afurika yose muri rusange. Rero kubona kigarutse, ubwo nano kongera gufata nk'ingamba za mbere, kuko mbere Uganda yagiye ikora ikingira abana bose mu gihugu, abimpunzi, abadutuye mu gihugu, abavukaga bose, ku buryo bagiye bashyiraho no gukangurira abantu bikomeye ku maradiyo, amateleviziyo n'ahandi hose abantu bahurira, kugira ngo bahashye icyorezo banamenyesha n'abantu ukuntu gitera n'aho gituruka n'ukuntu bashobora kukibona. Ubwo ndumva ko izo ngamba arizo zigiye kongera gukomezwa, kugira ngo bongere kugihasha kugikora muri iki gihugu.
igina shose bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'America muri Uganda avugana na Geoffrey Mutagoma kuri wa gatatu biteganjwe ko President Joe Biden wa leta zunze ubumwe za America ageza ijambo ku gihugu akigaragarije uko ibintu byifashe mu gihugu cy'Afghanistan n'abataliban binjiye mu rwa mukuru Kabul hashize imyaka 20 bawirukanywemo ijambo Taliban risobanuye ngo umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi abataliban bategetse Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka wa 2001 aho bashyizeho ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye y'idini ya Kisilamu azwi nka Sharia mu nkuru y'ijwi ry'Amerika mugenzi wacu Tennis Talk mu Tijima aratubwira amwe mu makuru y'ingenzi ku myemerere n'amateka y'abataliban
Abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka ya za 90 nyuma yaho leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu iryo tsinda ryavutse mu 1994 hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan uwarishinze yitwa Mullah Muhammad Omar wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu muri uwo mujyi uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu 2013 Mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'Abanyafghanistan bo mu mutwe w'abamujahidin bari bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'abasoviyeti mu myaka ya za 80 nyuma y'igenda ry'ingabo z'abasoviyeti mu 1989 n'isenyuka rya leta yariho muri Afghanistan ryakurikiyeho igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera Mu 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye hanyuma mu 1996 bigarurira umurwa mukuru Kabul abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu Sharia mu gihe cy'ubutegetsi bwabo kwicira abantu mu ruhame no kwabakubitira byari byiganje abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga kandi bari bategetswe kwambara umwitambiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni ukuvuga mu Burayi na Amerika ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo harimo ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya Bamiyan Abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'Umunyarabiya Saudite Osama Ben Laden ubutakiriho Al-Qaeda yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose harimo ibitero byo kuwa 11 Nzeri mu mwaka w'2001 byibasiye leta zunze ubumwe za Amerika Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa 11 Nzeri leta zunze ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bateye Afghanistan hari ku butegetsi bwa George W. Bush Nyuma yo guhirika abatalibani, leta zunze ubumwe za Amerika yatangiye gukorana n'Abanyafghanistan mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi. Nyuma yaho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu biringiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu 2020, leta ya Amerika yari iyobowe na Donald Trump. Yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Amerika hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na leta ya Afghanistan hagati aho ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na leta ya Afghanistan ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro Leta zibarirwa ku ntoki zirimo Pakistani, Emirazi yunze z'Abarabu na Arabia Saudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu 1996 kugeza mu 2001 ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza n'ibi bihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano
urakoze Temistocle Mutijima mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize mu Rwanda ubushinja cyabwasabye ko Aimable Karasira akomeza gufungwa mu gihe abamuburanira basaba ko arekura arafungwa kaburana ari hanze Mabre Karasira uzaramba araregwa ibyaha bya genocide leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona amafaranga asabwa abarundi kimwe n'abanyatanzania bakuru ubucuruzi banyuze ku mpaka wa Mugina bipimisha virusi ya corona biri mu bibatera kunyura mu nzira za magendo kuri wa gatatu biteganijwe ko president Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika ageze ijambo ku gihugu akigaragariza uko ibintu byifashe mu gihugu cya Afghanistan nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi muri icyo gihugu aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abatuye mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya mu kagari ka Karama mudugudu wa Rukubiro mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.